y la dio escucha América y San Andrés y Washington DC, Mukirun de Mukirwanda. Mudundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu ni wa mwanya wa kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Alaize kiringo kirenga indwi abanyapolitiki bariko bahiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe kuwa 20 uku kwezi kwa 5 batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko icyo gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza, naho hirya no hino wumva imisore ihuriki mu migambo itandukanye cyane cyane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitiki muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona inyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi agire n'akamo wateye abanyapolitiki bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Yoneza. Lionela
ego ndabara mukije kujita Amerika nongere ndababwira ati pore cyane tumba ikunge nikije akiko kiratema gitongora iyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twe turashima uko biri kose nubwo na twe tudufite ngaha mu Burundi ko tutagiragaje rwose gukurikirana ibyo abaganga z'ubushikanganje batubwira tukumbira natwe tukagerageza gufasha kugira dushobore gukinga icyo kintu.
Ni nziza cyane rwose murakoze. Turi kumwe kandi na Jado Nziza umwe mu bakiri bato babahanze igihugu muri Beneza. Jado Nziza
niwe mwiwe neza nanje mbone yako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose. Nanje ndabihanganisha abo bose bagira amerikizo cya coronavirus aho bari hose bihangane abari muri confinement abagwaye abandi bose n'abandi bose tubagiraniwe yabuya ko nta mpamvu idahita tuzosenga Imana yacu ibintu bigenje neza. Ndaramukije n'uwundi turi kumwe umugenzi wanjye nawe nyine
Lionela
ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya korona ngaho mu gihugu murimo?
Guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarayohoreye gatonya mu minsi iheze yari confinement totale donc turi mu myiyerekero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abari mu service essentiel si n'abandi bose bari mu mazu ugaba unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka twizera ko bizobandanya bigenda neza bice ko itazogendera nk'uko byabaye muri Amerika muri Espagne no muri Itali nikubandanya dusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel ku byerekeye imyiyamamazo iriko yaba muri kigiye mu Burundi. Mbega iyo myiyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
Ego murakoze cyane ndi mu Burundi ndi Bujumbura umuntu aragerageza gutereza amaso akaraba hashikana byo kuri imyamamazo iri kwiyagenda ku bakandida bakurikiye nubwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni ryo gutunganya amatora ma propaganda iri kwiyagenda barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe nubwa iri determine ugaragaje ku rubuga nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga iki kiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze
iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel iyo migambwe ni
okay imigambwe yose iri ku rubuga imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwariyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane nubwo nk'umugambwe wa SDFD n'umugambwe wa CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri ku rubuga cyane kabisa ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwakore mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubu turiko turavugana aya masaha turiko turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu bashidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamye bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafisa ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe urabana yingo ugaragaje kuraba urwaruka ati ngi yuko ari urwaruka tutagerura nka ama education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo by'ukuri hageraho bagasukamo mabisi
turetse iyo mishamirano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa gihagati y'akazi na muntu canke abanyapolitike boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora ekaniyo biyamamazo iri kwiba mu gihe hagati y'akazi na muntu kabandanya gutyozwa
ego munagerageje kubuzararaba hariho ubutumenge nubwa mbere sino kuvuga ko ari utumenge kuko ni nk'ibinenge kuko ugerageje kuraba umugambwe CNDD imyaka 15 utwaye uba ukwiye kumenya yuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuja ahantu hari hose ashaka no kuja mu mugambwe uwo ari we wose umuntu wese yipfuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yipfuje kuja mu mugambwe ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubutumwa ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambwe CNDD ibyo ni ibintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana rero usanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga ni buce usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo byo guhungabanya agati k'akazi na muntu ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu biri kubirana koko
ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise nuko abanyapolitike n'abari kwarahiganwa ari mu gihambwe itandukanye nuko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona baza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo umaze kubona abantu isoresore yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregera kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo igejwe kuregera ibyerekeye by'ubutunganya agati k'akazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta ntibikwiye guhagarara agati kagira regulation rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikajya hagati igahagarara hagati
ego mejado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyiyamamazo iri kwiraba ikana amatora muzoyakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
eko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mu ngabo mbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda njyewe mbona ibintu bimeze neza imigambi hafi ya yose yatangwe propagande n'inyamamazo umugambi CNDD-FDD uriko waratanguye uriko washikiriza Samuragwa kandi mbona ariko arakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambi CNR mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona ariko bagenda neza ya egeregere twahora twumva muri 2010 na mbere yaho 2015 nabubunye ntabyo nibaza ko bizobandanya uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwiseni wabitunganyije uri kurabitunganya urabona ibyo yarangira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera kibura cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramabi bibandanye uko bikoreragenda ubu hanyuma babandanye bacungera uko bikoreragenda
Ikome
Jado ko afigambe hose senefo debu kopa ikona na bigenga na imanjo de donero rero nabandi bona ibintu biko bagenda neza na mindamishi
Mu myaka itanu heze Jado nziza nk'uko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko ndabona neza mvuze ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka ruriko ruratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo miliyoni imigambwe ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo migambwe yavuga ko ari nta nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu miryango yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha ibyo byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kwamabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma nibaza ko habaye gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu kabayanza zo gutegura imigambwe kubasigurira kubasigurira ibintu ko zizogenda nibaza ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza rwagiye ruronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation nziza ku byerekeye inyamamazo n'amatora kino cyo ko yabuze abarundi barushe yegereyegere barushe nabo nyine
mwiholionel ndayizeye mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zoba ziri mu rwaruka rumwe rwaba gumugambwe ibiri twavuze SNDDD na CNL ikintu cyo cyatumye ugaruka mu kigihe ekarusa nu rutekanye ni iki
eko kuko no bivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko budugaruka ugaruka rurahendwa ugaruka njezo bashuhugwa urya urabye ugerageje kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opposition barashuhuye nacyo gituma ubona ugaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akazoza rudafite vision kuko ugaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera niwa mugaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba ari muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegetsi nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu jya mwibarabara nimugire ibintu ibi nimugire ibi n'ibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuga mu Burundi byeje niko ruvuze kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabayeho amavertisma bakavuga ati niwagira uku natwe tuzogira uku uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko bagaragaza ubwo bwose kugira guhite cyo mu bigambwe bitandukanye n'ubwo rushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira ahi abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo zikuri atari imvugo z'abalideur ku mpande zose
nk'izo mvugo nk'uduha karorero mukatubwira uti abanyapolitike bavuga imvugo zikabije naba ika ikintu mwiteze ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitike bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasendedefedede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abaporona cyangwa cy'abaprodebu cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagize iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kubyo hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugerageje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bita novuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ubwiza shingiro yagize ibi n'ibi 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 kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibuguruka amaso babona yuko ihinduka yahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahegeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe yari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi nteto ihete abarundi
ego namwe jado ninziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikiriza n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose barashikiriza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu arafite kahise ku Burundi ni nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bushikiriza muri imyamamazo nuko bushyira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibyo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zitobetse usanga ari ukugira ngo zihamagare abanyagihugu batore muri abasanga benshi hari mu benshi hari n'ibintu byo kuimangana ibintu bitazoshoboka babwira ibintu biri realistike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kubumbatira amahoro gufatana mu nda mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboraye nuko kenshi ariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratoma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushimiza imigambi yabo ngo bashyikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu niba bagomwa usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratuma ugategekwa ibyo rero usanga menga kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibayisiga neza ugasanga ari igihonyi bashobora gusomba ushyikiriza ibyo bazokora n'ibindi babikora ugasanga umwanya munini bawuta
tugarutse kugaruka jadoni nziza akamwe mu rutera muri iki gihe ni akahe turumva ko ibintu bifashe neza keretse ibihindutse mu nyuma akamwe mu rutera ugaruka ni akahe muri iki gihe
ni uko bubandanya ingero nziza bikorerekana ubu uko ndabibona mu mugambwe SNDFDD na SNL n'imigambi yose iri kuri kiriyamamaza uko mbibona hariho tolerance uko mbibona sinzi atari nk'ibyo ejo cyangwa hirya y'ejo mugabo babandanye berekana urukundo ku gihugu cyabo cyacu cyatwibarutse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye indero nziza bamenye ko twese turi abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nk'uko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyangwa bagura ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
ndeka namwebwe Lionel Ndayizeye mugire ico muteye ico mu agace muciriye urwaruka turumva ko gushika ubu urwaruka uriko bwigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ivyabaye mu 2015 akamonotera urwaruka muri iki gihe n'aka
ego akamonotera urwaruka ni uko urwaruka rwonyine bwo kukubita agashiru karaba icyo rukwiye gukora uja umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka itanu ihitiye n'imyaka novuga ihitiye ya yose barabe urwaruka turi eske barabe twikompare no mu kanda karere eske mu by'ubutunzi eske mu bya education mubona twikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibe cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari wacu dukwiye yuko twebwe urwaruka dukwiye kuvuga ati nahacyo kugira dushobore kuvuga ati dukatora indongozi izo dushikana kuri bwa bumwe izo dushikana hahandi kuvuga ati ugaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga ni ukuri ugaruka ni ukuri ukorera hamwe ugaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugaruka nabwo rugakoresha y'amaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga ni ukuri amanyagurana hagati yabo mugabo abanyepolitiki bobo icyo baba bari kubara viza bakwanziza inyungu zabo urwaruka rugomba kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda urwaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biri kuberaba muri iyi mugambwe nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biri kuberaba mu mugambwe yipona niho nkunda kuvuga kuko ni ibintu usanga biri kubinanatwenza abantu binateye n'isoni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe tuko turajuragurika tuvuga urwaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoze biha di bien ukaronde ukamubura rero ugwaruka ni ugwaho bwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo ati uyu muntu imyaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu twari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wa naka kubera dupfane ikintu n'ubwo mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego me Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu musaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yurangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'urwaruka ni nkiye
je icyo nubwira abo banyapolitike bariko barahiganwa by'ukuri barafite akazi kenshi umunyapolitike wese azi ko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira uko kangana kuko turi novuga yuko asize asize umushike niko no bivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu byagateka kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu novuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahejeje ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihejeje andasohotse igihugu kandi twebwe mu kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Sebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka iradasohoka cyo kuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibintu byerekeye iby'agatika kazi na muntu by'imigenderanire n'andi makungu ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no mu kigo cy'ubutunzi ibihumbi bitatu ibyo by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane mu by'imigenderanire n'andi makungu afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gishyize aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane urwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cifashe nabi mu by'ubutunzi n'urwaruka nta muntu n'umwe adashikirirwa uca usanga n'akazi urwaruka turi mu ibarabara ibintu
ucyo
usanga bigoye cyane
ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Jado, ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutegetsi wese muri abo bategetsi indwi azogira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi
yego murakoze imigambi imwe y'imwe mbona yaratanguwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya turi muri quatrième génération industrielle kandi urwo rwaruka nirwo ruzorangura ibyo bintu kugira ngo natwe muri afurika nakazoza ka afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yose natwe tugire twerekana education rero hanyuma turonke rwaruka rukanka akazi ndashimira muri urwo mugenzi wanjye avuzeho nta kintu kinini ngo cyacitswe ko mugabo mu minsi heze barashyizeho banki y'urwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambura imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mu bice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo ni ibintu byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara hari utwigoro twinshi kuko turaba none umugenzi niyo uvuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ifo ko tuza turavuganye ukuri iyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo niyo ifo ko tuvugishe ukuri kongerera akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha humanizegite amashuri siyanse imyuga akazi mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu dutera imbere natwe tukajya ku isi
nk'abandi. Jado ni nziza nk'uko mwabivuze n'iyamamazo iri kwiyabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva rwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitike ndwi azotsinda ayo matora atandyane zizohaba nk'abanyapolitike boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere indyane za politike umuntu afite akizero ko ibyo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka rwagiraga ibitero ukajya mu makambi y'impunzi muri Tanzania muri Congo mu Rwanda nibaza ko urwaruka runezerewe nibaza rero ko rwaronke isomo nibaza rero ko iryo somo rwaronke mu myaka yahera ariko ziko ratuma witwara neza uko baziko imahama cyangwa ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko ku video rero ugaruka gutuma bituma kwenye somo baronse witwara neza gusumba kandi kiza rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagicwaronka baba ibiyobyabwenge bakabateza nk'ibiyobyabwenge hatabonetse umunyapolitike nk'uko abashushe imitwe nibaza ko bazobandanya bitwara neza genda afite icyizere ko bizobandanya bigenda neza n'amatora akagenda neza
Lionel ndayizeye namwe kukizera umuntu agafise mwihweje ibikorwa biri kurangurwa muri iki gihe twovuga gushika mu mutekano keretse nk'uko twabivuze hirya no hino aho usanga imirwi y'abasore itara mu mitwe murizeye ko demokrasi iri kwiratsimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atandiyane za politiki zizohaba
ego Frederic cyo uko ndabibona by'ukuri urabona yuko cyo umwizero ndawufise nje na kwijana kukugerageje kuraba abanyapolitiki 10 nawe ko rahiganwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko none umunsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu haniniya umuntu aguma avuga ni ku banyepolitiki hari abanyepolitiki rero ikintu cya demokarasi batagomba gucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitiki batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitiki abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu bandi abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari sure iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mutima yabo hama iso yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya ruhagaze rugahagarara impartial rugahagarara impartial rero novuga yuko cyane cyane uno munsi novuga umugwi seni ufite akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamwo seni izo ifite mu ruhara niba tigura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni izo ifite mu ruhara niba tigura amatora nabi abo abanyepolitiki bo bagaragaza bakiyamamaza ama banyepolitiki ama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko igihugu cyari cyo igihugu cy'u Burundi gitegereza kuba gifite icyo ingingo ngende kwako mu mpande zarizo zose abasirikare bagakora kabo gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi kabo guhagarara hagati kuko ndabibona yuko aho abantu benshi baba bari abapolisi niho baba bari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valeur nubwo abanyagihugu batora mu banyapolitiki bakaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero niba bevaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza indongozi zizo batwara imyaka izwi
Lionela, amatora nk'uko turi kutabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jadone zizabivuze ababa makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze icyo ntigishobora kuba ari agatosi kuri ayo matora asa n'ariko atunganywa neza Lionela
ego no kuko yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itandiheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri territoire z'igihugu byuzuye yuko atangurane n'imihari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uzi yuko hari uryamye mu bihuru agamye hari yayitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byishye yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakijyanye mu makambi y'impunzi aho mu Rwanda aho muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu ukavuga ati ifo yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagerageza byose
tukorora ariko Lionel ariko leta yateye akamu abashoboye guhunguka ngo bahuguke
leta gutera kamone kimwe kuja ku radio Frederic Mundikitu kavuga ati ni muhunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kujya uja mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kambi y'impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe u Rwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane by'abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programme yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko bahungura abantu batahe hariho ibi icyo no uvuga ibyo ibikurikira ibyo jambo ubuvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubishoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko n'icyo ku nguvu kuko n'ubwo ko nta diplomasi ukoresha kuvuga ni kimwe mugabo impunzi nanye igarutse ikatanga ikabwirwa amajambo
ikabwirwa
icyo usubirayo kuko murabyuka ari abahunze mu nyuma barasubirayo aho leta hose yagiye ikegakiga mu bintu byerekeye gutahukana impunzi.
Jado ni nziza icyo kibazo mwebwe mu kivuga ku iki
icyo kibazo jyewe cy'impunzi navuga ko ubundi ibintu bimeze neza rwose kuko amatora y'ibihumbi 2015 yabaye mu gihumbi kubera ibihuha bumva by'abantu batandukanye bayafite inomero zabo impunzi zariko zirahunga igihugu zigenda Tanzania mu Rwanda n'ahandi ibintu byari bimeze neza mugabo ubundi amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri Tanzania nyinshi ziriko zirahunguka kiba ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse barazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mu ngabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse ngene bangana mu barundi barahungutse benshi bo muri za Tanzania yego haracyari abarundi bakiri hanze mu Rwanda n'ahandi mugabo twizera ko nabo bishobora ko batoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta ubushikiranganji bwaragiye muri za Tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo
cyahe
ko byari ikibazo cya politike b'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situasiyo itandukanye rwose yari muri 2015 ubu abanyeimpunzi nyinshi zarahungutse amatora agiye kuba njye abarundi benshi bariko barahunguka
kubera ikiza cya corona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu byo mu mahanga namwe aho muri ni mu nzoshora gutora ayo makuru mwayakiriye gute
ibinezeye bose mugabo turatahura ko ikiza w'abanyarwanda cya corona ikigo kiri cy'abantu benshi rwose ku isi twe turashimira Imana ko ntacyo twatanze rwose kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byasindikaye nibaza rero ko abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo twebwe abarundi baba hanze ko tutoyamara ayo matora kuko nibaza ko byari kuyigora ko mu gihe nta situation nta muzima kugira ngo ayo makarte azoze nta mbega ziriko zirasohoka igihugu mu bijyana none byari kugorana nibaza rero ko turabitahura gusa njye naba nagira nize abarundi baba hanze ko batoshavura cyangwa ngo babegikwaje ahubwo ko bandanya ibyo byiza imigambi yabo bakabaga imibiza bari ku mitumba i Burundi ko twe turafite amafamiliya ari ku mitumba mu provinsi atandukanye twarimiriza igihe twari gutora ibyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya babumbatira batazanura demokarasi nibaza ko turafite uruhara tubwira kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokrasi
yubatse neza. Lionel mwebwe
tutazotora mugabo turafite akazi tubwiza kubandanya gukora mu Burundi.
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushikiranganji bujejwe imigenderanire butangarije ayo makuru ko abarundi baba hanze batazotora, mwavyakiriye gute mwebwe abari mu gihugu hagati?
Ego igihe ubushikiranganji bitangaje tu twarabyakiriye kandi wumva birumvikana kuko no muri ibyo bihugu botoreyemo n'ababo ntibasohoka, urumva biragoye yuko umwetranje nawe yosohoka ngo agiye gutora. Urumva igihe abantu bugaranywe mu mazu, amaleta yagiye arafata ingingo zo kugarana abantu mu mazu, urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaranywe mu mazu ntibacangura, bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranywe. Urumva yuko leta itari kucayinde nta leta ari kugenda kugira ati tugare abazi iwacu ngaho by'amatora ngobazi ko igihugu cyari cyo cyose cyitunganya. Urumva ko byari bigoye kugira abashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu, iyo ni ibintu bitahuretse cyane. Mugabo ndizera yuko ibwabwe seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora, ndazi yuko badashobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi, mu gihe amatora by'ukuri uwo yahagararira abagabo n'ijunja n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu, kuko kubogora igihugu bizohera muri amatora. Ni ino faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarariye igihugu kugira bashobore kugifasha, kuko uwari we wese yahawe akazi muri iby'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose, yaba umusirikare, yaba umupolisi, yaba abari muri seni, aba observateure, aba mandatire politike, baribo bose bashobora guhagararira igihugu by'ukuri bagafasha igihugu kugira ngo igihugu gishobore
gukomeza
mu myaka iri, kuko imyaka iri kuri myinshi cyane.
Jado niziza mwihweje ika amasanamu acha ku mbuga ngurukana bumenyi ika namakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bari kwa higanwa mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihugu kirimo abantu barenga gatoyi miliyoni 10 gusa?
Imigambwe ziri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose otro twafirukira ibyumviro bitandukanye biya byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu ibyumviro bitandukanye, nubwo usanga mu bisanzwe ata byinshi rwose bitandukanye uretse gukritika guza mujya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyo nta bintu byinshi bishasha ikirazana, aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki ijya ntiyakoze ujya ntiyahoze. Mugabo imigambwe demokrasi iraremera turi muri patisme imigambi myinshi y'ibyumviro bitandukanye, nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari umunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jembora nta ngorane ndabubonamo, upfa gusa ko kuza bashyikiriza ikiyumviro biteza imbere Burundi n'abarundi.
Lionel Ndayizeye, imigambwe indwi iri kwihiganwa muri aya matora, tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga 30 mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kimwe abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni 10 kigire imigambwe iri kuru eka ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahantu hose muri Amerika abanyagihugu ni amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana, ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa. Hari ikintu cyakorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo?
Ego Federico, uko mvuga by'ukuri ni ibintu bitwengene cyane ugaragaje kuraba imigambwe ni demokrasi niko babivuga. Ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mugabo ahantu ho mu Burundi, urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambwe yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko, kugira aho baragize imigambwe myinshi kugira ngo ayiko urabona nk'akarero n'imigambwe navuga yuko yari yagerageje kugira impakiti mu matora y'ibihumbi 2020, urabona yuko imwe yagiye irasida ivuga tutwe tugiye dotora naka atabanywanyi banje badotora naka mugabo byukuru kabona yuko niza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanyi politiki bamwe bamwe bishije mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho nzotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru buraro n'uburamuko ari nacyo bituma ubona yuko ubayisakuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyagura mu bipande ari nacyo bituma no vuga yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi igambwe guca cyo Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoyi cyangwa gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho iyo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'ubusi warimwe hari abamatora ngo yose participate ahubwo naya migambwe yari kugubu ira baragigaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubera muri iprona mutse tudotora naka mwasudotora naka urabona yuko nubwo ari nta vidite abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 ntavugira ku irade ko nzotora naka naka petetre ni yaje imbere azonyibuka be direction ntakiri kimwe ko rwanira federiki ariko rwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagabo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura mu bukene buba barimo no munsi bakavuga ati ujye mu nyepolitike yo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi ibereyeho atari ukugaburana amanyama niko nubwa ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo gituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta maprojet de societe bari bafite meza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi ariko ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe sakaja muri mu mugambwe wumva ufite imigabo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka kwiterambere rirama
yego me ikibazo cy'abafasoni usanga batari eka muri ibyo bibanza bikomakore bya politike mu Burundi nibaza ko umukandidate umweka umunyapolitike yoba ariko aritoza ku gitsina cy'umufasoni yoba ari nk'umwe ibyo biva kuki mushya ntahe Jado nziza
ego murakoze icyo kibazo mugabo ntarishobora kuri magira ntunganire kugenzanje ko birateye isoni ego se ni iremerera imigambwe myinshi kuzana ko bitewe n'uko n'amabwiriza yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni ugasanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe ibisanga baje kumbo z'amaronko n'ibindi bibazokora ugasanga nta migambi myiza bafite bazoshyikira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko aribo bazodesida bakavuga ati umugambi n'uyu uje gushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bintu ibaza ko imigambi tugambe nko duto duto vraiment dukwiye kutwirinda tukaraba ko adafite iyindi ntumbero atari intumbero yo kugira amagabura nyama hanyuma kuri icyo kibazo n'ibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona ubuhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa ahantu henshi mugabo nibaza ko ariko bagira hanyuma kubona ata umukenyezi aba bariko baratsinduka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mboza kahise noe tradisiyo nibaza ko biza guhinduka hari abakenyezi benshi bibaza ko petete umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko haracyakeneye mobilizasiyo edikasiyo natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere nirya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tutibagiye akaranga kacu k'u Burundi mwese akamenya ikibanza cyiwe mugabo sepenema umugore mukenyezi arafite ikibanza gihambaye mu iterambere
ego
yimiriza ko umanika ukuboko hejuru nabo bagaparticipa muri demokrasi
ego me Lionel Ndayizeye icyo gikorwa cimiye amamazo eka abanyapolitiki bazo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu eka baje nama naye bashinga amateka higanje bwo cyane rwose abagabo icyo kibazo mu kibona gute
ego ni kibazo leta yari yagerageje gutanga ibice 30% mugabo urazi migani yuko bavuga yuko sinzi ndihenze bavuga ngo nta nkuko kazi bika ngo ushake zihari ni ya migani yose usanga ni migani ya kera bien sûr ndiko ndavuga usanga ari hahandi twabaye gike ugasanga ni hahandi nyine tukiri ugasanga turi mu bintu bya kera ugasanga umugore hari abantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi novuga yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraje abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushyigikiye ntahashika rero leta ibishoboye irashaka kubatireka twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikabasapotinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na babandi bari bakinye bari babandi binyegeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari elokant bashoboye no kurwanya ubutu igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kwirande kuko usanga bari ibyo bashoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta ikabahaye space ikwiye nabo bacabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakajya mu nzego zibayabaye ugasanga nayo za porcentaje 30% zishika irabyibemerera ku maradiyo ikabyibemerera mu nyandiko ubwo usanga ntibashitse hahandi kubera leta itabahaye akajya ugakwiye kugira abashoboye gushika aho hantu
ego me mungu sozera kihiganiro jado niviza na shaka ndawaze ikamu terakamu abanyapolitika cyane cyane abariko barahiganwa nkuko mwize iyo eka ahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bariko baritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukandida umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu mutanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitike ndikiye kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari umutekano
murakoze cyane niwe icyo nohanura ni uko ukuri konje imbere kuko abanyapolitike bari imbere bariko bariyamamaza ushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma cyo kugira ngo usanga barondere abanywanyi kugira ngo baduze fabe ibintu nk'ibi kuko ugatse ku kinyoma icyo kinyoma kizosambuka nibaza rero ko bokurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu bababwira idahari cyangwa bababwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi irashe y'abanyagihugu iterambere ry'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngene iyo migambi yose bazoyitunganya atari tuma gatoki ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi imyaka yose maze ngo ntiwakoze ibi ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bakashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nkuko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma jadoni nziza inyuma y'amatora impanuro byo bimaze gutangariza ibyavuye mu matora
jyewe icyo mbona kandi icyo nibaza ni uko nemera ni uko uko seni izotangaza amatora bamwaburana bayine yagatsinda umwe uko amatora uko azoba yagenze kose nibaza ko uzo yaratsinze zo yatsindiye abarundi bose azo hatinze hatinze Burundi n'abarundi ibaza ko uzo yaratsinze azo byanwa yiriwe akabashira ku mustari hanyuma urundi tukabandanya dutekanye nuko muri imyaka ikirenyeze twaciye umutekano
Leo dele ndaizaye impanuro muha umunyapolitika azotsinda amatora azoba yatsinze amatora eka umunyapolitika abanyapolitike bazoba bayatsinzwe kuko azotsinda umwe muri bo
ego murakoze cyane gusoza no vuga yuko gwagasoni yakunda kuvuga ngo ubukigurageze ubukigurageze abanyapolitike bakora higanwa n'abanyapolitike ndwi ntihenze umwe wese nashire mu mutwe ashobora gutsinda cange agatsindwa umwe wese ari imbere y'abanyagihugu nabivuze ntabasabana yabyaye abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko bashyikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi inyura kurusha ubundi rero abanyapolitike nibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo nibashyire mu mutwe ko bari kubarahiganwa ntibaguma bavuga ngo jewe nahejeje ngo nari narabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahinda ati ngo nari narabyumvise ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ko butsinze abanyapolitiki bose babishyire mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda hama epfo ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitike ntibumve yuko atari ugufinata uzoba atsinze azoba afite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu tugendera mu ndege tugendera mu miduga myiza tukurona iyo security ikwiye mugabo yumva ati jewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitike bari kubarahiganwa rero abo banyepolitike ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashyirwe kuri karendere cyangwa ashyirwe kuri lisite kuri abaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategeza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitike nibaje hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari ikintu bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu by'iduhane mbere ibihugu byo mu karere nitwe turi inyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ubu n'umunsi ni uvuga mu bya demokarasi cyangwa cyuraho ndakuvuga ngo dusigaye turutwa na kongo ikintu cyerekeye demokarasi kandi kongo ari igihugu cyahora cyubaha uburundi kuva kera baraba ikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri uvuga ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamara seni nayo ihagarare bwumva ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafise akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu muri CNDD si umunyagihugu muri CNL si umunyagihugu muri IPRONA cyangwa muri FODEBU umunyagihugu uno munsi arafise akazi ko gucungera amatora no kuraba abazobyonga kugira ngo amatora ntiyononekare rero ntihagararira igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego
ego
matora abanyagihugu
bonye nebishimiye kuvuga abantu bazokuma mashi nk'amatora yabaye mu 2005 akamu mutera barundi muri rusange mu kigihe ikiza cha corona kigeramiye isi yose
ego akamu notera barundi bose no tangura gutera abanyepolitiki bari kora bahamagarira abo bantu muri propaganda nuko bukurikiza no vuga impanuro bitamo no gushikanganje bw'amagara y'abantu ibintu barazi bimenyetso ukungene cyangwa kungene yifata no kumira umuntu yokwikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'ucanye n'utabona aramaze kumva kungene umuntu yokwikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari nibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu wari we wese yafate responsibility
Lionel Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkoramutima byerekeye Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'imyiyamamazo n'amatora ate yasikanijwe mu kwezi kwa gatanu. Turagushimiye nawe Mushenahe Jadon nziza ku kanya watoye kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi, ibibazo by'inkora mutima muri iki gihe abarundi biteguye amatora. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Isanga. Turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze. Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.